dinjiza nk'ibihumbi cyane urumva navuze ko ari gice cy'ukwezi urumva ko 150 namaze kubihomba hajewe nari sanswe imfasha gose nakora nk'ibintu by'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora urumva ko ari uruhombo runini
uwo mugabo muri zone bwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi atunzwe n'umwuga wo gukora ibitumbura yemeza ko mu kiringo cy'indwizibiri amaze guhomba amafaranga 150 kubera adakora bitewe no kubura kw'isukari
kintu cerekeye isukari yabuze cyane muri imizi iyo natwe ntiturabona impamvu ya natwe ntidushobora kubitahura ntituramenya ikintu na kimwe mbwa amatwi adusumira bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu mugabo natwe twari tuyikeneye gose yadufasha cyane isukari ibuze mu gisagara cya Bujumbura iradutera ubukene
abandi bakenyezi babiri nabo nyene batashimye gutanga umwidondoro wabo babwije ujya Amerika ko baheze hafi ukwezi bataronswe isukari bifuza
ntituzi ikibazo cyabaye gusa turabona ko isukari yabuze cyane umuntu yashobora kugura agasukari k'ijana akanwa mugabo ubu ndikamukwiye vraiment nikadukwiye agasukari k'ijana karabuze cyane nyene nabibonye cyo nyene mbona isukari ijana ninkwiye ndavuga ati yuru byatanguye geranje vraiment wambeshe sinzi igihe byatanguriyeho muga ndabona ko isukari yabuze cyane
abaguzi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura basaba leta gutorera umuti ikibazo cy'ubukene bw'isukari
naho uyironse bakubwira ko ikiro ari 4000 nakayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari kakayiko gatoyi cyane ari mu watsiye kiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimirako mu misezi yari ihari ariko ubu tugiye dukwitse nk'ingo cy'ukwe natwe ntacyo turamenya tubona ahantu hose tugiye kumanutse ku mabutike tutaronka hariho n'ukundi kareba hariho batwabrija yuko twogura ikiro cy'isukari tuguranye n'umukate ariko ubu navyo nyene navyo tukironka
twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa n'iyo sukari
gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza nimba ari kirajabuka baraba batworohereze kugira natwe abanyagihugu tworoherwe
Jean-Pierre Nzobandora umuvugizi w'ibiro by'Ubujumbura bijejwe gusanganya ibikorwa muri iryo shirahamwe yaremeza ko hari ubukene bw'isukari ariko budatahuritse
ibijyanye n'ubukene bw'isukari bwibonekeje muri iyi minsi nibyo natwe turabarundi nk'abandi aho tuboye mu makaritsiye barabibonye tumaze kubibona rero dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twategwa n'abana n'abandi baravuga ati reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana hana tugira icyo dukoze hanyuma nk'uko twabishikirije mbere twaravuze tuti isukari muri sosimo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nk'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi twarayitanze turerekana ingene amezi yarenganye twayitanze turerekana n'uko kwezi kwa kane nyine twaraye tushoje ingene twari twategekanije kuyitanga ni ukuvuga itoni zirenga 1,300,000 twategerezwa gutanga mu kwezi kwa kane zaratanzwe cyangwa mu makaritsiye yose ngo ku minsi itandukanye dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi n'abayitwaye n'aho baba urumva ari twe bwacu n'ibintu bitomoye
kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro mu mazone atandukanye ya Bujumbura bagiranye inama n'abakuru b'amanama mpanuzwa jambo kugira ngo bavugane kuri kino kibazo Gervain Ndiho atwa zone ya Nyakabiga yagirije sosumo rw'isukari abadakorera muri iyo zone
isukari itangwa muri zone Nyakabiga atari iza muri zone iwacu ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija ahandi ibyo rero twavuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye twarakoze ibyigwa bitandukanye n'abashefu do quartier aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bari muri zone Nyakabiga mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho
Nzobandora avuga ibiro bisanganye bikorwa mu isosumo i Bujumbura yizeza ko iki kibazo kigiye gutorerwa umuti
icyo bituma twavuga tuti mbona ko turiko turayitanga isukari kuko abo tuyiha barayishikana rero turaraba dusanga ikibazo kiri mu bantu b'abadahandazi hano twavuze tuti rero muri uku kwezi gutangura kwa gatanu reka duhindure ingene turiko turatunganya ibintu nuko rero ubu icyo ndababwira turiko turakora nuko harashinzwe n'imigwi itandukanye abo bose rero bagiye ku kivi bariko barakora ku buryo bashobora gutosora neza utuntu twose twoba turi muri zone turiko turakora zo gutangira kw'amasukari ku buryo ejo isukari togwa n'abantu twumvikanye ko no mu ntwaro hanyuma isukari tuyitanze nabo baheze baje inyuma bakurikira ubona ko isukari iri kubashika mu bantu intombe zasohotse twatanguriye kuri alimentation kuko arizo zegereye abenegihugu ariko n'abakurikira turiko turatanga porogaramu yabo ejo aho bukera bizaba bimanitse
turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu zindi ntara z'igihugu zisigaye 17 haravugwa ubukene bw'isukari aho ikiro kimwe mu bisanzwe kigurwa 2,500 mu mafaranga y'amarundi ku giciro cyashinzwe na leta ubu kiri hagati 3,000 n'4,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.